cha Kenya chinyiriji ikiringo kitoroshye ikiringo cy'amatora asigaye amake cyane kugira ngo amatora ashika kuri atandatu abere rimwe no kuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka ababura amatari hakaba n'abahanuzi ba komini nabo bitaba MCA no kuvuga na amatora atandatu byo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi ubugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga nibijanye no kubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera nibijanye nuko umutekano uzoba umeze kuko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha nta bibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamo ibigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye ukampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro
bwana kubwayo nkuko wari ubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa nicyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avuga ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya ayo makuru mwebwe mwabamu yafite
hari amakuru ariko ndavugwa ubu ahitwa Chuka Boma Ngombe niho hari imodoka yarijanye za ngombwa nyene z'amatora abanyagihugu bategereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekara kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira nta byononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayiteshejwe urugendo yarigiyemo
ikindi bwana kubwayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya batazaryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwiye kajejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza uwatsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ari karagenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwuhejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuze ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu aguye gutora azosura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ibyo za leta ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ikihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myiyamamazo yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitiki
Bosco Kubgayo, umusesenguzi w'Umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya. Urakoze cyane.
Ndabashimira nje igihe.